imuve ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Runo musi wa mbere itariki 10 z'ukwezi kw'icyenda mwaka 2018 muri studio Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese mu biganiro byacu. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 ku mugoroba, naho mugatwumvira kuri metero 25 cyangwa 31 cyangwa 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese.
Mu mashuri ugwaruka rw'abatwa kera ntibicarana n'abandi, ntari Murundi nawe akaca aheba ishuri akagenda. Kuno munsi biriko birabagana kugabanuka cyane mu bice by'umwe bimwe.
Uwo ni Innocent Mawikizi wo mu bwoko bw'abatwa, akaba arongoye ishyirahamwe UCCD ryita ku iterambere ry'inkeho mu Burundi. Avuga ku kuntu ibintu bigenda birahinduka ku buryo abatwa bafatwa mu Burundi. Hari ejo ku munsi mpuzamakungu wahariwe agasangwa butaka, iyo nkuru hamwe n'izerekeye imikino yo gukuranamo hagati y'imigwi iserukira gihugu ya Afrika uko yagenze mu mpera z'indwi iheze, hamwe n'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise.
Muramutse Oriana, ndamutse n'abaduteze amatwi. Igipolisi mu Bufaransa cyarahagaritse umugabo yakomerekeje abantu indwi abacumise imbugita barimwo n'abakerarugendo babiri babongereza hari ku murwa mukuru i Paris ku mugoroba wa ku munsi w'Imana. Itorokanizo ry'amakuru rifite icyicaro mu Bwongereza Reuters ku makuru rivuga ko ryakuye mu butungane rivuga ko atakigaragara kiraboneka cerekana ko ico gitero cyari cyiterabwoba, kandi ko uwo mugizi wa nabi ari umunyepalestina kandi akaba ari mu minwe y'ubutungane. Ayo makuru avuga kandi ko abantu bane muri abo bakomeretse babangamiwe cyane. Abantu 19 barapfuye mu isanganya ry'indege muri Sudani y'ubumanuko ku munsi w'Imana ejo nk'uko byashikirijwe n'abategetsi b'ico gihugu. Abantu bashika kuri 22 nibo bari muri iyo ndege yari ivuye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo ku murwa mukuru Juba yerekeza mu gisagara cya Irole ni gihe yakoroka. Umunyagihugu w'umutaliyano akorera ishyirahamwe ryigenga ari mu barokotse muri iryo sanganya. Amasanganya y'indege atari make yarabaye muri Sudani y'ubumanuko mu mwaka w'2017. Ingenzi zine zarakomeretse igihe indege barimwo yakoroka iri kiriruka mu gisagara cya Wau. Na mu mwaka w'2015 abandi 36 barapfuye igihe indege yakozwe n'Uburusiya yakoroka aho yari kiguruka iva ku murwa mukuru Juba. Muri Afrika kandi bihugu byo mu ihembe rya Afrika birabandanya gutorera umuti ibibazo bya kidiplomasiya bifitaniye, mu gihe ku munsi wa gatanu hatangazwa ko Eritrea na Djibouti bigiye navyo gusubira kunagura imigenderanire. Abategetsi bo muri ako karere no mu bindi bihugu bariko barigina iryo terambere mu by'imigenderanire itanga icyizere cyo kurangiza amatati, kandi byakurikiye kunagura imigenderanire hagati y'ibihugu bya Eritrea n'ibihugu bya Ethiopia hamwe na Somalia mu kwezi kw'indwi. Amatati hagati ya Eritrea na Djibouti yadutse kuva mu mwaka w'2008 bafa urubibe rwa Skirmish hasiga ubuzima abatari bake, ndetse haraba n'abanyororo b'intambara ku mpande zose. Leta z'Ubumwe za Amerika umunyamabanga mukuru wawo ni Antonio Guterres hamwe n'ibihugu byo muri ako karere byizeye ko iryo terambere mu migenderanire bizoshikana ku mahoro azotuma hanaguka ubutunzi amahoro hamwe n'umutekano muri ako karere k'ibihugu biri mu ihembe rya Afrika. Tukiri muri Afrika, perezida wa Sudani Omar al-Bashir yarafashe ingingo yo gukura leta y'abashikiranganji 31 yongera agena umushikiranganji wa mbere mushasha, nawe agiye kugena leta nshasha izoba igiye kuhangana n'ibibazo by'ubutunzi bihanze ico gihugu byatangajwe n'ibiro byiwe ejo ku munsi w'Imana. Iyo ngingo ya Bashar al-Omar al-Bashir mulambabarira yo gukura leta yose ije mu gihe igihugu cha Sudani kiri mu bibazo by'ubutunzi aho ibiciro by'ibyankenerwa mu buzima bw'abanyagihugu byaduze gushika ku bice birenga 65% kwijana ifaranga rirata agaciro. Ibibazo by'ubutunzi muri Sudani byatanguye kujya habona ubwa mbere mu kwezi kwa kane igihe umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu y'icyo gihe Ibrahim Gandour atangarije ko leta iheranye amezi y'imishahara ku bakozi bo mu bushikiranganje bumwe gukira kubw'ubukene bw'amafaranga. Icyo gihe yaciye akurwa mu babanga yiwe ubutarariye. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bana UNICEF rishikiriza ko ica kabiri cy'imiliyoni 4 z'abana muri Siriya aribo bashobora kuzosubira mu masomero muri uyu mwaka bitewe n'intambara hamwe no gukehanirwa kw'amafaranga. UNICEF itangaza ko mu myaka irenga indwi intambara muri Siriya imaze yatumye ica gatatu cy'amashuri mu gihugu atagikoreshwa, amwe yarasambuwe mu gihe ayandi arimo abateshejwe izabo, ayandi agakoreshwa ku mvo z'intambara imaze guhitana abantu barenga igice cy'umuliyoni w'abanyagihugu. UNICEF ikaba ifise amakenga kw'abana batiga bashobora gukoreshwa mu bitari bike nko gusunikirwa kurongorwa bakiri bato bataragira kwinjizwa mu bikorwa bya gisirikare hamwe no gukoreshwa ibikorwa biruhije mu buzima bwabo bw'abana.
Urakoze Aloise ku makuru udushikirije. Ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini yahere mu Burundi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abasango butaka ejo ku munsi wa Mungu washitse mu gihugu cy'u Burundi. Abasango butaka bavuga ko hari abarundi bamaze gutahura ko umutwa ari umurundi nk'abandi, ndetse hari naho abatwa biyunze mu mashyirahamwe bagakorera hamwe n'abarundi bo mu yandi moko ibikorwa by'iterambere. Ariko kandi haracyariho abarundi babakumira bakabita amazina atabereye cyane rimwe na rimwe bakabahohotera. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana.
Mu Burundi abasanga ubutaka bavuga ko muri rusangi ayandi moko ariko arayo ingeso yo kubinuba uko imyaka igenda irarengana. Inosama Wikidi umutwe arongoye ishyirahamwe ICCD, ishyirahamwe ryita ku iterambere ry'inkerewa mu Burundi, aratubwira uko byifashe muri rusangi.
Kera umutwa ntiyasangira n'abandi, ariko uno munsi ego barasangira, ariko ibyumviro byabo nabo bubishikiriza ntibyakigwa nk'ingene iby'abandi byakigwa. Mu mashuri urwaruka rw'abatwa kera ntibicarana n'abandi, nari umurundi nawo akaca aheba ishuri akagenda. Kuno munsi biriko biragabanuka cyane mu bice bimwe bimwe.
Kaneza Gapitorina yitegurira kwinjira mu mashuri ya kaminuza avuka mu ntara ya Muyinga komine Gasogwe muri ako bw'u Burundi. Yabwiye ijwi rya Amerika ko bitamworoye kurangiza amashuri yisumbuye, ariko ku minsi yagiye irahera bagenzi be bigana bagiye baraheba kumwinuba.
Maze gutangura mu ishuri mu wa mbere sinisanzura mu ishuri, sinumva merewe neza kubera kenshi bagenda badukumira turabatwani two kwicarana n'ikindi byinshi. Kusaragira igihe hazana n'ishyirahamwe ryo kutondera ifungurwa tugafungura ku ishuri. Nicyo gihe cyari ikibazo kugira tubone uwo dusangira kubera batwinuba.
Muri komine Buhiga abatwa barajijutse gushika aho bashobora kwitegurira imigambi y'iterambere. Abo batwa barashinze ishyirahamwe ryo kurima ibizinu ku mutumba wa Rudaraza, nk'uko tubibwirwa na Butinda Emmanuel umwe mu bashinze iryo shyirahamwe.
Ikizinu rero twagikunze kuko dufate nka twebwe abatwa nta mafaranga dukunda twarose yo kugura inyama. Ibyo bizinu rero nk'ubu ntibyaramo kabibaye byinshi, kandi ko butakiri mu ntango ibizinu bizobironka ku bwinshi na wa mutwe ahora yinjira kurondera inyama arya azora ayizoyisimira hafi ngahanye n'imikiki.
Uwo mugambi w'abatwa wo kurima ibizinu warakuruye n'abandi barundi bo mu yandi moko nka Reveriano Ndarugiriye wo mu bwoko bw'abahutu.
Kugira binzemwo kuva tukiri bato twane dutemberana, ni nacyo gituma mu ishyirahamwe ryabo barimo bashimye kunyizera nkajamwo kugira ngo tubane nabo nta kintu na kimwe tudafashanye.
Nabo bariko barijurukira iterambere bamwe mu batwa bo muri komine Bugenyutsi bavuga ko uburaro ku batwa ari ikibazo gikomeye.
Korora abana nk'amazu asanuwe n'amazu make, benshi tuba mu nzu z'intu z'ibyatsi, nta buraro bwiza dufise turi bantu aho nikora.
Bamwe mu matwa bo mu ntara ya Ruyigi bavuga ko bafite n'ikibazo cy'amatongo yaga. Uyu ni umwe mu batwa wa mu kigwati kigwamvura komine ntara ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi.
Kibazo cy'amatongo nkuye ari ku itsero kuri zero nyine ntarega uharuguru yinzi kwege umuntu wese arose akabanza yitunira mu nkuko n'ababo bana ntibarimigwa kumbati ntibarimigwa kajumba none murabi bigene uri ku itsero nkuko yotera inyumba atagatera igitoko agatera ibijumba n'agakora kagori cyangwa duharage
nk'ishyirahamwe CCD riharanira agateka k'inkewa bavuga ko ikibazo c'uburaro kubatswa bakizi bakavuga ko bagiye kudodora aho hose bishoboka. Inosama wikizi arongo ICCD
tuzo semerera muri leta tuzazi ko leta itanga mabati itanga ibikoresho bimwe bimwe nimba bishoboka leta komine tukayitura bakabashira ku rutonde kugira nabo baronke utusakazo tuzogerageza nabo bashire ku muzika
nako kubijanye n'agateka kazina muntu abatwa baracahohotegwa mu buryo bunyuranye nkuko bivugwa na Inosama wikizi
kandi baza kurondera abakobwa babatwa kazi ngo bagiye kwivura imigongo amaze kumva arako akacha mubwira ati nduzo hube nukumva ko je nawe wetwa twarahuye urabyara urumva aho na nguhotera ubuzima nikiremwa muntu hanyuma amazina babyita bakavuga ati umuterambere umuteranzovu umudiga nyita kundi umutwa mwakugaranga kanje kabatwa ni mico yacu yanatwa kubumba kuko mu yabumba utuma tugumana ubucuti ngutaka n'abasogokuru bacu sasa uno munsi bari kwatukura mwivyo ejo tufatangi kumiko
abo batwa mu ntara zitandukanye bavuga ko abatwa batowe ngo baserukire mu nama nshinga mateka na nkenguza mateka iyo bamaze gutogwa atakintu kinini bagaruka kubamarira iyo baje bava iyo myidogo kandi iremezwa no mwishyirahamwe ICCD ibugenyuzi mu ntara Karusi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Fidel kuri iyo nkuru
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika radio ya
Mu Rwanda muri indwi iheze amatora y'abagize inama nshinga mateka umutwe w'abadepite yararangiye igitigiri cy'abagore bazoja mu nama nshinga mateka komisiyo y'igihugu y'amatora yari yatangaje ku wa gatatu cyaragabanutse icyo gitigiri cyavuye kuri 67% kija kuri 61%. Ubuyobozi bwa komisiyo y'amatora bwemeje ko hari abagore basavye gukugwa ku rutonde rw'abatowe amatora arangiye ni nkuru ya mugenzi wacu Asunta Kaboyi
Izi mpinduka zivugwa ku mubare w'abagore mu nteko ishinga amategeko ku mutwe w'abadepite zatewe n'uko ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ryaba ryarakwiye ku rutonde rwaryo bamwe mu bakandida bigajemo abagore komisiyo y'igihugu y'amatora yemeza ko ifite inzandiko za banyiri ubwite banditse basaba ko bakurwa kuri urwo rutonde mbere ari ku rutonde rwari rwashyizwe hanze kuri uyu wa gatatu bagaragazaga ko umubare munini w'abatowe ugizwe n'abagore aba bagore bari bagize 67% ni ukuvuga abadepite 54 b'abagore kuri 26 abagabo ni mu gihe abagize inteko ishinga amategeko bose hamwe bagomba kuba 80 uyu mubare w'abagore mu nteko wabaye nk'utangaza abatari bake ku mbuga nkoranyambaga abantu batandukanye babitangagaho ibitekerezo bamwe bashima u Rwanda ko rukomeje kuza imbere mu ruhando mpuzamahanga mu kugira umubare w'abagore benshi mu nteko abandi bakavuga ko uteje umugore imbere abazamuye umuryango muri rusange hari n'abatari bake basaga nk'ababiteramo urwenya bagatanga ibitekerezo ko n'abagabo bakwiye guhaguruka bagasaba ko uburenganzira bwabo bwakubahirizwa maze bagahabwa 30% by'abagabo bahagararira mu nteko ishinga amategeko amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora yavugaga ko intonde z'amashyaka zagombaga kugera kuri komisiyo itariki ya 6 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka ku mugoroba wo kuri wa gatatu ubwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangazaga uko ibyavuye mu matora y'abagore yabaye itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 yavuze ko imibare y'abagore yari yatangajwe mbere atari yo kuko hari ibyahindutse kuri lisiti ya FPR Inkotanyi Munyaneza Charles ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi komisiyo
iriya mibare 67 n'ibice ntabwo ariyo cyane cyane ntabwo bari bamenye ko RPF hari abantu bari yakuye kuri lisiti kandi muri bo hari harimo abagore benshi so iriya mibare rero yanditswe ntabwo ariyo nawe yanditse twabiberetse turategeze kwazabikosora so imibare yishwa kuba hafi iyo mwari muvuze iyo muvuze none ntabwo ari 67 na biriya bice nko byanditswe.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora iravuga ko abakandida ubwabo bari ku rutonde rwa FPR Inkotanyi aribo bayandikiye bavuga ko batakifuza kuba ku rutonde. Nta bisobanuro byinshi yavuze kuri iyi ngingo, yewe nta na kopi zabo yita ko bikwiye ku rutonde. Komisiyo yagaragarije itangazamakuru cyangwa se abaturage. Perezida wa Komisiyo y'Amatora Profeseri Kalisa Mbanda avuga ko mu gihe kitarenze icyumweru hazatangazwa urutonde ndakuka rw'abadepite, ku buryo nta muntu wakongera kuruhindura agira uwo yongeramo cyangwa ngo uremo. Gusa akavuga ko kurwivanaho byo ari uburenganzira bw'umuntu.
Urutonde ntakuka ni ukuvuga ko ba nyiri ubwite batongera kuzana amabandi bashya, ariko umukandida uri kuri lisiti afite uburenganzira bwe, yaba umukandida independent yaba umukandida watanzwe na politiki. Uvuga ati njyewe ntabwo nkiri umukandida, icyo gihe ntako twagira, afite uburenganzira bwe, turagukurikiza tumuvanaho. Kandi amabaruwa twandikiwe n'amaparti politike yaraherekejwe n'amabaruwa ya bari abakandida bavuga ko batagikurikiranye iyo myanya.
Nyuma y'izi mpinduka, amatora y'abadepite yasojwe, abagore bakomeje kuza ku isonga bangana na 61% n'ibice 25%, ni ukuvuga abagore 49 mu bagabo 31, bose hamwe bakaba 80 bagize inteko ishinga amategeko. Ku rutonde rwa FPR nk'uko bisobanurwa na komisiyo y'igihugu y'amatora, abari 10 nibivuga ko basabye kuruvaho. Mu basabye kuva ku rutonde nk'uko byatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora ko bayandikiye ikaba ifite kopi, hagaragaramo ko abenshi ari abagore kandi bari mu myanya y'imbere yari kubahesha amahirwe yo kwinjira mu nteko ishinga amategeko. Gusa nta n'umwe ijwi rya Amerika ryabashije kubona mu bo twagerageje kuvugana nabo, ntibabyitabiraga kubera impamvu zitandukanye badusobanuriye. Gusa nanone izi mpamvu badusobanuriye ntitwazitangaza hano. Iyo hagira bemera kuvuga, twari kubabaza impamvu zatumye biyima amahirwe bari bahawe n'ishyaka ryabo mu kurihagararira mu nteko. Kugeza turangiza gutegura iyi nkuru, ntacyo ishyaka rya FPR Inkotanyi ryari ryagatangaje ku bijyanye n'abo bari abakandida baryo bikuye ku rutonde. Bamwe mu basesengura ya politiki y'u Rwanda basanga impinduka nk'izi zitunguranye zizamura ibindi bibazo kurusha kuzana ibisubizo mu mikorere ya politiki. Umubare w'ubwiganze bw'abagore mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri iyi manda nshya y'imyaka 5 si mushya mu matwi ya benshi, kuko no muri manda irangiye abagore bari ku mpuzandengo ya 64%. Abashima ubwo bwiganze basanga ari intera ikomeye ku butegetsi bwa Perezida Paul Kagame mu guteza imbere umugore. Ababunenga bo bakavuga ko ari uburyo bwiza yahisemo bwo gushyira mu butegetsi abantu badatinyuka kumuvuguruza mu byemezo afata.
Tukivuga kuri ayo matora y'abashinga amateka mu Rwanda, Maître Bernard Ntaganda yahoze arongoye umugambwe PS Imberakuri agahava kugwamwo, ubu uyo mugambwe ukaba uri mu nama nshinga amateka. Yavuganye na mugenzi wacu Etienne Karekezi atangura amubwira icyo yiyumvira ku byavuye mu matora y'abadepite.
Ibyavuye muri aya matora y'abadepite bigaragaza neza ko FPR yeretse abanyarwanda ko ari rya shaka ishaka byose bikanga. Ngarutse rero kuri icyo kibazo cya Mukabunani, ndagira ngo nongere mbwire abanyarwanda ko ishyaka PS Imberakuri ryagiye mu matora atari ishyaka PS Imberakuri nk'uko barizi. Iya shyaka PS Imberakuri ni ishami rya FPR iri mu matora. Byumvikane rero nk'abantu b'abarwanashyaka b'ikubitiro ishyaka rya PS Imberakuri, tuzi umurongo wa PS Imberakuri aho uhagaze. PS ni ishyaka ryashinzwe rishaka kwereka abanyarwanda ndetse n'isi yose imiyoborere mibi ya FPR. Icyakabiri, dushinga ishyaka PS Imberakuri n'uwo mudamu Mukabunani ahari, twari twafashe umurongo wo kuvuga ngo turi ishyaka ritavuga rumwe na FPR, bityo ntidushobora na busa kujya muri forum. Nagira ngo nibutse abanyarwanda ko ishyaka PS Imberakuri ariryo shyaka rya mbere ryasabye FPR kigomba guhindura itegeko nshinga, maze amashyaka ajya muri forum hakajyamo amashyaka abishaka.
None se ku bwanyu muravuga ko ishyaka PS Imberakuri ryemerewe imyanya ibiri mu nteko ishinga amategeko atari PS Imberakuri mwe muzi, ariko niryo rizwi n'ubutegetsi bw'u Rwanda ari ryo rihagarariye abarwanashyaka muvuga
ntabwo ari byo abantu cyane cyane abanyamakuru ndanyango n'icyo kintu gishimangire numvise ha abanyamakuru harimo nabo mu radio yanyu Ijwi rya Amerika bavuga ko mu Rwanda habaye inteko ishinga amategeko irimo amashyaka ya opposition arimo PS Mberakuri genita ishami rya FPR nari yabita rya Green Party ari amashyaka ntago ari amashyaka atavuga rumwe na FPR ahubwo ni amashyaka agizwe n'abantu bishakira imyanya muri politiki ariko badashaka inyungu z'igihugu.
Ndabashimiye cyane Bwana Maitre Ntaganda Bernard ku bisobanuro muduhaye.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mwanya wa sport n'imikino mu karere k'ibiyaga binini reka tuhere mu Burundi muri za nkino zo gukurakura namwo hagati y'imigwi iserukira bihugu ya Afrika. Kuri uyu wa gatandatu umugwi iserukira gihugu w'u Burundi waranganije n'umugwi wa Gabon i Libreville kimwe kuri kimwe. Ibindi mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka arabitubwira
muri za nkino zo gukurakura hagati y'imigwi iserukira bihugu mu mupira w'amaguru muri Afrika. Inkino za nyuma zizobera mu gihugu cha Cameroon muri 2019 mu mugwije u Burundi burimwo bwanganije na Gabon i Libreville kuri uyu wa gatandatu igitsindo kimwe ku kindi. Kuri uyu w'Imana naho Mali watsinze Sudani y'Epfo bitatu ku busa. Muri iryo tsinda je u Burundi burimwo Mali iri mu kibanza cya mbere n'amanota atandatu, u Burundi n'ubwa kabiri n'amanota ane, Gabon iri mu kibanza cya gatatu n'inota rimwe, Sudani y'Epfo ni ya kane nta nota na rimwe ifise. Tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru, iriganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku ndwi ya gatanu. Ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitanu kuri Stade Muyinga. Olympic Star watsindiwe muhira na Aigle Noir w'i Makamba igitsindo kimwe ku busa. Kuri Stade Prince Rwa Gasore i Bujumbura igihe c'isaha umunani, Bumamuru yo mu ntara ya Cibitoke yatanye mu mitwe na Flambeau du Centre w'Igitega. Iyo migwi yanganije kimwe ku kindi. Kuri Stade y'Umurigi, Flambeau de l'Est nawo nyene wanganije na Ngozi City wo mu ntara Ngozi ubusa ku bundi. Kuri Stade Prince Rwa Gasore igihe c'isaha y'icumi, Buja City wakiriye Messager Bujumbura imigwi yose yo mu gisagara ca Bujumbura. Ubwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya kimwe ku kindi. Kuri Stade Vyizigiro mu Rumonge, Vitalo wakiriye Le Vier yose y'Ibujumbura. Ubwo rukino rwarangiye iyo migwi inganya ubusa ku bundi. Kuri Uwimana, ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere ryarabandanije habaye inkino zitatu, zibiri i Bujumbura rundi rumwe mu ntara Ngozi. Igihe c'isaha umunani, kuri Stade Prince Rwa Gasore, Rukinzo w'i Bujumbura wakiriye Kayanza United wo mu ntara Kayanza. Ubwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya kimwe ku kindi. Igihe c'isaha y'icumi vyagenze uko hagati ya Lidia Ridike Burundi Sport for Africa na Atletico Olympique yose y'i Bujumbura. Iyo migwi nayo nyene yanganije kimwe ku kindi. Ingozi, Messager Ngozi ntiwakije imbere y'abakunzi bawo kuko watsindiwe imuhira kuri Stade Urukundo n'umugwi wa Musongati wo mu ntara Ngozi ibitsindo bine kuri kimwe. Kundwi igira gatanu, imigwi ikurikirana gutya mu cicaro ca mbere. Musongati uri mu kibanza ca mbere n'amanota 15, Aigle Noir uri mu kibanza ca kabiri n'amanota 18, Kayanza United uri mu kibanza ca gatatu n'amanota 7, Legere uri mu kibanza cha kane n'amanota 7 ubwa gatanu haza Bumamuru n'amanota 7 ubwa gatatu hari Olympic Star n'amanota 6 Buja City uri mu kibanza 7 n'amanota 6 Leader Zike Burundi Sport of Africa uri mu kibanza 8 n'amanota 6 Atletico Olympique uri mu kibanza 9 n'amanota 6 Flambeau d'Orense uri mu kibanza 10 n'amanota 6 Rukinzo uri mu kibanza 11 n'amanota 5 Ngozi City uri mu kibanza 12 n'amanota 5 Mesaji Bujumbura mu kibanza 13 n'amanota 4 mu kibanza 14 haza Flambeau du Centre n'amanota 4 mu kibanza 15 hari Vitaro n'amanota 4 mu kibanza 16 ari nacho cha nyuma haza Message Ngozi mu mupira w'amaboko nawo basketball mu mpera z'indwi ishyirahamwe ry'abakenyezi ryo kuzigana no kugurana na CCM ryatunganije ihiganwa ryo kumenyekanisha promotion a Caravio iryo higanwa gitabwe n'imigwine Dynamo New Star Urunani hamwe na Jimikana kuri uyu wa gatandatu Dynamo wakwiye mu higanwa mu cakabiri kirangiza New Star Urunani nabwo rukura mu higanwa mu cakabiri kirangiza Jimikana kuri uw'Imana habaye urukino rwa nyuma rutari rworoshe hagati ya Dynamo n'Urunani urukino rwagiye kurangira Dynamo itsinze Urunani ku manota 32 kuri 60 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Urakoze Evariste tuve mu Burundi tuje no mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire imikino umukino wabaye ejo ku munsi wa Mungu hagati y'u Rwanda na Côte d'Ivoire u Rwanda rwatsinzwe 2-1
Mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yarayitsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Côte d'Ivoire ibitego 2-1 kuri stade ya Kigali I Nyamirambo ni mu rwego rwo guhatanira itike yo kuzerekeza muri Cameroon mu rushanwa ry'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu umwaka utaha Kuri uyu mukino w'umunsi wa kabiri mu matsinda abasore b'u Rwanda bayobowe n'umutoza Vincent Mashami bari bahize bizeza abanyarwanda kubona amanota 3 batangiranye ishyaka n'icyizere cyinshi nta gihunga intege z'amavubi zatangiye gucika ku munota 46 igice cya mbere ubwo Côte d'Ivoire yiboneraga igitego cyayo cya mbere nyuma y'amakosa yakozwe n'umunyezamu Olivier Kwizera uyu yashatse kwimaringa ngo acenge umukinnyi Jonathan Kojaka buhariwe wo muri Aston Villa mu Bwongereza hanyuma birangira amwambuye umupira awusunikira mu rushundura Igice cya kabiri kigitangira Côte d'Ivoire yahise ibona igitego cya kabiri cy'umutekano cyatsinzwe na Alain Max Gradel rutahizamu w'ikipe ya Toulouse mu Faransa iki gitego cyatumye inzovu za Côte d'Ivoire zizera gutahukana amanota 3 y'umunsi wa kabiri w'imikino y'amajonjora mu matsinda ari nako abanyarwanda bagendaga barushaho kwiheba ku munota 64 umukinnyi Medi Kagere yatsindiye amavubi igitego cy'impozamarira igitego yatsindishije umutwe ku mupira wa ruhinduwe na Omborenga Fitina ku ruhande rw'iburyo kino warangiye nta gihindutse ari bitego bibiri rya Côte d'Ivoire kuri kimwe cy'u Rwanda uku gutsindwa gusize amavubi y'u Rwanda ku mwanya wa kane ari nawo wanyuma mu itsinda rya munani ririmo kandi Repubulika ya Centrafrica na Guinea Conakry na mbere y'uko uyu mukino w'u Rwanda na Côte d'Ivoire uba bamwe bakurikiranira hafi bya ruhago mu Rwanda bavugaga ko amahirwe yo gutsinda ku ruhande rw'amavubi yari make
amahirwe navuga ko ari amahirwe makeye impamvu mvuga ko ari amahirwe makeye nayahe nuko nimwe mu makipe itarigeze ikina imikino ya gicuti ni ukuvuga ngo ubwo ruka gukina ubwo yakinaga n'ikipe muri Centrafrica niba nibuka neza ari nayo yadutsindiye iwayo nta wundi mukino wa gicuti twongeye kubona no kuvuga ngo umutoza icyo gihe wari uyifite kugeza ubu si uyifite ni umutoza wundi mushyashya bayihaye abanabwira ko yarasanzwe ari umutoza wungirije ariko amahirwe igihe nkaba mbona ari amahirwe makeya koko aba basore tugiye gukina n'aba Côte d'Ivoire n'abasore bamenyereye amarushanwa ndetse bari ku mugabane w'Uburayi benshi twe rero nkaba navuga yuko abakinnyi dufite n'abakinnyi lokali n'abakinnyi basanzwe bakinnyi nta buhanga bugaragara bazerekana nk'uko dusanzwe tumenyeye ko dushobora gutsindwa iyo tuzajya mu kibuga ariko amahirwe ni makeya
tunyarukiye mu kino cya volleyball ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku bakinnyi batarengeje imyaka 21 irabarizwa mu gihugu cya Nigeria aho igomba guhatana mu irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'amakipe y'ibihugu muri irushanwa riza gutangira uyu munsi kwa mbere rikazarangira ku itariki ya 20 uku kwezi ikipe y'u Rwanda yahagurukanye abakinnyi 14 bayobowe n'umutoza Paul Bitok Intego y'uyu mutoza ngo niyo kurangiza iri rushanwa ari mu myanya itatu ya mbere ku rutonde rw'abakinnyi b'u Rwanda harimo abasanzwe bakina mu makipe akomeye mu cyiciro cya mbere muri shampiyona ya volleyball muri bo twavuga nka Wilcliff Dusengimana ukina muri APR Volleyball Club na Elive Martial inkoramutima ubarizwa mu ikipe ya Reg Volleyball Club usibye ikipe y'igihugu y'u Rwanda andi makipe 11 agomba kwitabira iri rushanwa rya volleyball muri Nigeria ni Nigeria ari nayo igomba kuryakira Misiri Tunisia Congo Brazzaville de Burkina Faso, Guinea Conakry, Nigeri, Botswana, Maroc na Cameroon. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri micro y'i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza. Manyo heza gisa.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.